Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku uyu munsi wa Mungu itariki 30 y'ukwezi kwindwi umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Nuko mubimenyereye rero uyu mwanya w'ikiganiro muri sanga kwigenekezo rya 26 y'ukwezi kwindwi intumwa idasanzwe yishyiramo impuzamakungu mu Burundi Michel Kafando yarashikirije inama mpuzamakungu ijeje umutekano icegeranyo cy'ukuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu aranaheza araterakamu gasaba kwabigwa n'ikibazo cy'u Burundi bose batumirwa mu biganiro atawukumiriwe. Kafando yarongeye kandi araterakamu gasaba kwabatetsi mu ntara hamwe na makungu bakora ibishobotse byose kugira ngo hatunganywe ibiganiro bidakumira. Kafando yarateyakamu kandi gasaba kumasezerano no yarusha yoguma ariyo nkingi y'amahoro hagati y'abarundi. Leta y'u Burundi yarashimye muri rusangi ivyashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya ONU Michel Kafando kandi ivuga kwishigikiye ibiganiro ihuza abarundi bose ariko ikavuga kwitazo kwicarana n'abarundi baronderwa n'utungane. Leta y'u Burundi ivuga ko ahubwo ibihugu bicumbikiye abo barundi bikwiye kubahagarika maze bikabashikiriza utungane bw'u Burundi. Ikibazo cy'abuja mu biganiro rero vyimirije ni kibazo rero gishora kuba ingora bahizi mbega kubwanyu abantu bagirizwa uruhara mu igerageza ryo gutembagaza utetsi hamwe n'ubwicanyi bwabaye kuva mu mwaka wa 2015 barakwiye kuja muri ivyo biganiro. Amahoro arashora gusubira gusasagara mu Burundi abarundi bose badasubiye kwicara hamwe. Kuri ibi bibazo rero byose uyu munsi twatumiye Frederic bamvuga inyumvira bigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba muri iki gihe ariwe mukuru mugambwe Sabanya Frodebu amwiriwe neza Frederic bamvugira inyumvira
niyo neza bakondigije
murakomeye
yego tura
yego turi kumwe kandi na Abel Gashati umukuru mugambwe Ipona amwiriwe neza mushya na Abel Gashati
niyo neza Fredi
murakomeye
turakomeye
igomeye twari twifuje kandi ko n'umushinga na Charles Nditije umukuru na ni senaridio wari ngari ko nibaza ko ari mu rugendo mu gihe cy'u France ntitwashoye kumubona nkuko twari twavyumvikanye ariko reka rero turi kumwe na bashinga nahe babiri kubagire ico batubwiye kuri ibyo bibazo byose ku bibazo twabajije umushinga nahe Abel Gashati abakwiye kuzoja muri ivyo biganiro nibandi hari kibazo ki abarundi batumvikana ko gushika ubu aboja mu biganiro mbega abantu bagirizwa uruhara muri kudeta n'ubwicanyi bw'abaye kuva mu 2015 barakwiye gutumirwa muri ivyo biganiro vyimirije yarusha bizorangurwa n'umu ihagarikiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania.
Murakoze cyane twebwe mu muganga badasigana itona twarabishikirije ubwa mbere nuko ibiganiro kibuga rwa mbere ribaye kuko tumaze nk'iminsi tumaze kuja Arusha inshuro zirenga inshuro zine twakigwa no mu na Benjamin Mkapa n'abamufasha muri ibyo biganiro. Rero ibiganiro twavuga ko byari byahagaze gatoya umugabo ibiganiro bigeze ku ntambwe ishimishije kuko twarashikirije impande zose aho duhagaze ku bibazo bari batubajije aho twagiye tuja Arusha. Abitaye ibiganiro twumva ko ari babandi twebwe mu mugambwe w'adasiyana ifana cyane cyane n'umugambwe ushyira imbere ibibahirizwa ry'amategeko ushyira imbere ubutungane nama nabivuze umugambwe w'adasiyana ifana abitaye ibiganiro n'abo barundi bose bafise ibyo bega muri politike cyane cyane abarongoye imigambwe abaserukira amashengero amadini na leta hamwe n'abarundi bahungiye hanze ariko kandi rero ku bijyanye nabo bakurikiranwa n'ubutungane bagiye muri iyo kudeta tuga umuganga w'adasigana ipfona tuvuga tuti abakurikiranwa n'ubutungane niyo mateka y'igihugu igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyikukiye bobanza bakishura imbere ibyaha bakoze n'ibyaha kuko ubutungane bukurikirana bushobora kukweza cyane ugasanga koko urafite gukurikirana naho tuvuga tuti mu mwaka w'adasiyana abo bakurikiranwa n'ubutungane boheza bakishura imbere y'ubutungane hama bakezwa abatera nabo bagaheza bagakurikiranwa nkuko hari nabandi bagiye muri yo kudeta bari mu gihugu kandi bari ko barishura ku byaha bakoze urumva rero bagiye bagafasha uwo muntu ko yagize imana akaba ari mu makungu agacika akaba nabandi bari mu gihugu bafashe bari ko bari mu busa butandukanye urumva ko barakarenganye
hariho umuntu yanahe beregashatsi hariho abantu bavuga ko amahoro adashobora kuboneka ikabiganiro nyakuri bidashobora kuba abo bose abarundi bose batabigiyemo nabo nyene bavuga ko bagirizwa ivyaha aho muhavuga kwiki
mu Burundi nibaza ko amahoro ubwa mbere novuga ko uno munsi ndetse na kafando yarabishikirije yuko mu Burundi hari amahoro amahoro rero nibaza yuko nimba yoboneka kubera abagize kudeta kubera abakoze ibyaha abagombye kudeta mu Burundi turazizi kandi nibaza ko hazarabaye hari ikunda naho yanga rero ngaho muri icyo gihe twavuga tuti nimba umuntu azogira icyaha mu gihugu amahoro azaboneka kubera habaye icyaha cyane n'urumva nta gihugu kizadufise na tuvuga tuti amahoro mu Burundi uno munsi twavuga twakwemeza neza niho turi ahandi ko ndababwira ndi hagati mu gihugu sindi Bujumbura mvuye kuraba badasigana muri zone rya Rusera muri komine Murambi amahoro mu Burundi arahari nibyo hariho inkozi z'ibibi baratera amagrenade abategera abantu kandi sivyo uno munsi gusa amahoro mu Burundi rero ntazozanwa n'uko abo bagiye muri kudeta bitavye ibiganiro iyo tugiye Arusha duhura n'abandi banyapolitike arongoye imigambwe abahunze igihugu kuri 2020 mugabo atabutungane bakurikirana
ega
nibaza ko rero abo bantu bicaranye bakavugana cyane cyane bakavugana kuri kazoza h'igihugu ku bijyanye n'amatora y'2020 nankeka nibaza ko igihugu cyokogorora
reka nicyo kibazo tukibaze umushyana na Federic bamvuga inyumvira ico kibazo cuko abarundi bose botumirwa mu iganiro harimo nabashatse gutembagaza gutegetsi mwebwe mu kivuga kwijya
yewe erazi azi uko turamaze no kubivugana katari gace ndamaze no amradio menshi atari gace agaciro k'amahoro na dushaka iki mu Burundi iyo bavuze bati abantu bakoze ibyaha nibaze bumvirizwe ari ibyaha bya politike n'ibindi byaha by'ubundi bwoko mugabo je narabonye yuko umwaka w'ibihumbi bibiri turimo turagira amasezerano aba bantu bari bafashe ibigwanisho barabahamagaye ni ukuvuga senedefe biri ku butegetsi uyu munsi ari abahamagaye ati nimuze namwe mwitabe ibiganiro kandi icyo gihe uyu muperezida hari ubu bari baramuciriye urubanza rwo gupfa kandi yavuga ati nanje muri sentare yo mu ishyamba twaraciriye urubanza rwo gupfa Buyoya Buyoya n'abanciriye rwo gupfa urumva iyo ubwo butungane tuzi imbere bumeze mu Burundi uri n'ibibazo hageze yuko bavuga bati mbega nimuze muganire ngo banaka ntitubashaka bivugwa nande bivugwa n'iyo leta iyo leta nayo mu bisanzwe twavuga ko mu rundi ruhande abandi bantu bagwana batumiwe kwicara hariya abandi bakicara sibora cyavuga ngo uyu naka ntaje nkuko abandi bo mu rundi ruhande batavuga bati ntagire wo muri leta ameze uko haja uva muri icyo gihe twokwama muri soko kwemeruzi mbega bitwaye iki yuko abantu ati reka tuvuge icyo dushaka gushikako abantu bose barundi bose umuntu afite ijambo naze tumwumvirije hanyuma muri ibyo biganiro yinjire amahoro mu gihugu cy'u Burundi arame kuki kiriya gihe batavuze bati wowe ko waciriwe ubwo gupfa ntuzi ko bamwereka nk'umukuru w'igihugu kandi yaraciriwe ubwo gupfa
ariko mushanaye
mushaki cyabaro ni dushaki twa dushaka amahoro tubiza kwemera agaciro ka
mushanaye Federic ba
nyumvi yavuze ngo abagize ngo kudeta nawe umuganirira kubwira ati cyo mutwagize kudeta umukuru w'ibyo aramaze guca ku nyigisho nshingiro ubwo natwe akamaro kacu no kubagize ibyo twashingiye ndako umukuru w'igihugu ari umuntu umwe yaca ko n'igihe cyashingiye cyo kumamashi turi ingabo z'igihugu
mu gushyira na Federic bamvuga inyumvira
sentare iri hagati na hagati
hari abarundi benshi Harabarundi benshi bavuga ko ivyo arivyo vyatumye mu Burundi hama hadutse indyane n'ingwano bidahera kudahana arico kintu kibi abo bo mubabwirike.
Muri cyo gihe rero niho hariho kijya kintu cha chef ya gwego rujejwe inyuko byo kurimo kurekuriranira. Ariko ari kugira ngo turondere amahoro tubwiza guca muri zonzira ni kuki ejo twaciye muri zonzira umuhoze ubundi aracavuga ngo ntituce muri zonzira uyu munsi niwe agomba kubiheza agomba kubiheza yishimye ikijiji reka tubanze tuzane amahoro amahoro abonetse hamaze uheze tuheze tubihere ku ntango byazana ni wose hamaze tore inyishu nyayo twumvirizanye tutanira ikigongo tuganire umugabo uyu munsi kiragira ko nakavuga ngo je uyu munsi ndamwigijeyo nshaka wowe yishimye ikijiji urinde wewe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Vital mwiriwe neza Vital muratwumva muri hehe
ndimukaya
evuga cyane murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane kuvyerekeye ikibazo cabo tugumirwa mu biganiro hariho abavuga ko abagirizwa uruhara muri kudeta canke mu bwicanyi badakwiye gutemirwa muri ivyo biganiro vyimirije yarusha duga ku ijambo Vitala ufise akanya gatoyi cane gose ubaze ikibazo canke icyumviro ugitange unyarutse
icyo mbona berekeje ubuganiro aro
duga ku ijambo twa mukanya nutabandanya turayijambo abandi bantu bazi ikibazo canke ugire ico uvuze kuri ico kibazo
nina gomba guserera ku ico kibazo niko murapfu yoe kwa sore kwa pango abantu bahagize abantu bashaka gusembaga gutegetsa ingo ngo barasumire mu bijanire cyangwa nabidakuriye kubera no ko tara no mono yato kenda gato buteje ye era yuko uja ubishika hari kuka nk'abantu bese go abantu nabo ni bese ni kubashaka ari wa batubwi bitangi mu ba abantu nyene bakwiye afite saba ba kigeza gushikiriza mu rekizi ho
murakoze Vitale kucimvira mushikirije mukanya turasaba abashinga ntacyo kumwe bagire ico bakivuze ko ari kareka reka duhe ni jambo Noa niriwe neza
niriwe cyane
muri hehe Noa
kiri mu ntara ya Cankuzo
izina ry'ikirundi ninde
Ruhomwa
yego me duga ku ijambo
je cyo nagomba kubashikiriza ari kubijyanye n'ibizo bigaye n'ibiganiro akaba n'ibijyanye n'ibyo byo guhinanga ibwirizwa shingiro turiko turiweza ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro hari ibintu usanga byarataye igihe bigeze kuvanga ibiringo umuntu akwiye gutwara
uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane abatumirwa mu biganiro ibwirizwa shingiro tubivuga kundi munsi tubatera kamo nitwashira
icyo kibazo gutonde reka gire cyo twirize ku bijyanye n'ibiganiro
yego
tubonye ndabye ukuntu abantu bagombye gusebaga gutegeza ukuntu bifashe imyifato bifashe mu gihe bategura kudeta tukaraba ugwaruka bahamagariye kujya mu mabarabara bagaturira abantu bagatuma abantu abarundi benshi bahunga bagakwiza ibihuha byinshi abarundi bagahunga ariho bari badakwiye gutumirwa kuko turaze imyifato bifashe imyifato itabereye ahubwo bakwiye kuza bakitaba ubutungane abera bakera hamagacha batumirwa mu biganiro mugabo bamaze gukirirwa urubanza hakagira abera n'abazoba bagiye n'ibyaha kuko nibakoze ibyaha bose
murakoze nawe reka duhe ijambo umushya ntahe ya bere gashati agira icyo avuze ko bishikirijwe na Vitale na Noa mukanya gato musa n'abamaze kuvuga aho muhagaze
murakoze abo bashikirije ivyumviro bwa mbere n'abaramuca hama ivyumviro bashikirije mwumvise ko ari byumviro nanjye niko ndabibona kuko burya umushinga ntahe Frederic bamvuga yumvira zavuze ati nabandi baritaje ibiganiro twebwe mu mugambi w'abadasigana ikona tuvuga tuti ibiganiro ni bibiza bihuza abarundi bose kandi ni byiza ariko kandi ibintu by'amakuru deta mu gihugu turabizi cyane cyane kudataba akagwigatari karayitegura mugabo izagiye bikurikira mu Burundi ntibaheza ngo basubire kubikontrola wamenye ngo ibintu n'ibintu bigenda naho tuvuga tuti ni ukuri babyumve ibiganiro bijyanye n'aba bari bari ku butegetsi igihe batari bwashyike ku butegetsi bari mu ishyamba biratandukanye n'ibihe turimo uno munsi uno munsi nta migwi iboneka iri mu ishyamba iri kurwana hagati y'abasirikare b'igihugu na n'iyo migwi ariko ikiriya gihe warabona yuko igihugu warabona ko cyari cyahagaze nimba abari barongoye igihugu icyo gihe bavuga ati abantu baganire nk'uko hari impande zibiri zishamiranye rero tukavuga tuti ikindi bye nama mvuga mbega uno munsi bamwe mu bagiye muri kudeta baragiye Arusha kuganira mu banyapolitiki hari General Sinjo Ndayirukiye n'abandi basirikare bakuru bakuru bari mu busho bariko bayishyura ku byaha mbega abo nabo twaca tubakoze iki yani baba rero muri bene ibi biganiro navuze ko byamaze gutangura ndetse bigeza ku ntambwe ishimishije kumbure ibibazo bene ibi inya ni ibibazo twovugana twovugana tukumvikana nk'abanyapolitike impande zose zigatanga aho zihagaze maze tubyumvikanye bikagenda neza ubu rero ibihe bya politike mu Burundi ubunya na kafanda bavuze ko mu Burundi hari amahoro kandi yaboneka nta migwi iboneka bariko barabafana mu ishyamba bugarama bategera abantu cyangwa bagira iki tubona ubu cyane cyane kiduhanze mu kwitegurira amatora y'2020 narabwiye ubu twebwe ubuje mvuye mu Jarusera mu Nyamabanga ntahegazwa umugambwe ari muri komine Songa mu ntara ya Bururi visi perezida w'umuganga yitoma ari mu Cibitoke ni ukuvuga ntushaka gutunganya inama bene izo z'umugambwe atamahoro ahari ntahariho two kumvikana kumbure abo bagiye muri kudeta kikazoba ikibazo kizovuganwa n'abanyapolitiki muganga yavuye ngo ibiganiro bizoba ngo ari uko abo bagiye muri kudeta ngo baje tukavugana tukabyumvikana bikenewe ko
umbere tukumvikana ko baza bikaba ibintu tuvuganye reka duhe ijambo umushanahe bamvuga inyumvirano nyene agira icavuze kubyashikirijwe na Vitale na Noah ikayongere agira icavuze kuvyo muvuze ko hariho abagirizwa uruhara muri kudeta bari mu bihano muri iki gihe mu Burundi bapfunzwe duga ku ijambo umushana
yegewe
ego
ikaje uko na nyemvuga niko mvuga ubwa mbere hariho ikintu bita kwagirizwa icyaha kwagirizwa icyaha nyuma nataragiye icyaha nta muntu akuvuga ngo wagize icyaha icyo ni icya mbere icya kabiri mbega wagirizwa icyaha hoho nimba ariko araca urwo rubanza nakubariye abo bantu Cyrille Ndayirukiye mbana ndamwumviriza aravuga ati jewe nari mbonye ubutegetsi bumeze uku n'uku n'uku maze kubona ko bumeze uku n'uku n'uku nafashe ingingo yuko twuhagarika kugira ngo tuzane tugarukane ibwirizwa nshingiro ko byari igiye gukembagara none umukuru w'igihugu urimo aracira hakubiri n'amategeko mwaba mushaka bigendere buye erega ibyo byose nabariye ni hamwe twonka uw'isentare atari i Burundi atayihengamiye iyo kiri ubanza abo nkuru nziza igaciro ubanza bagirizwa ibyo kujya n'indi yotsinda ariko urumva nababariye ni ndaturondera amahoro turondera amahoro turumvirizanya n'ibyo n'ibibazo ku meza hano tukabihara tukaraba ikibere ku meza y'abarundi ubundi none turimo turaja hehe ubu munsi turimo turaja heza gacha tavuga ngo hari amahoro rega ni amahoro ayo yita amahoro iyo yumva ko ari amahoro nkumve ariko amahoro ari hehe iwacu muri Frodebu ejo bundi barafashe ugwaruka abantu bamukanye mu ndari ya Muruzira baracumagura barica ibice barajyana gupfunga hari mukuru umurongozi wo mu Frodebu muri ya Muruzira nyamubumakamba babafashe babatwaye gupfunga ngo nakora n'imbonerakure hanyuma bwo muca mwitanga n'amahoro ibi byindi by'umitorwa n'amahoro ubu koko yabitanagushyira uca bita amahoro amahoro wewe uraje uramutse cyabita amahoro ko buguti ubundi uburi akamushikira ntacyo kutubwirizwa gutegera ko amahoro naya twese basando baramuhaye raporo ati none abahunga bari mutekano bavuze bati hagarika ni ntiyagira ibyononekara nakaraje utuvuga ngo hari amahoro
ku kibazo cy'uko hariho abo bafunzwe muri iki gihe mu kivuga kwike ku kibazo cy'uko hariho abagirizwa uruhara muri kudeta bafunzwe
abafunzwe bafungwa nanjye none bafunzwe na bene bo yabo bafunzwe na bene bo kandi baravuze bati twebwe jyewe narakurikiye ibyo Firio yavuze ati none maze kubona ko tumaze kugera harya inkingi twari twicaye ko amasezerano yarusha ibindi bashingiye bimaze gutembagaza n'umukuru w'igihugu twe twavuga tuti uwo mukuru w'igihugu yatumukuru tugarukane izo nkingi zizana amahoro mu gihugu yari ihenze
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe na Lionel mwiyo neza
amahoro cyane turabura mu kwije kwiga muri Amerika
muramutse neza izina ry'ikirundi Lionel
Ndayizeye
muri Bujumbura
ego ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo cy'umviro
cy'umviro yari nk'ihererano niko nubivuga je ndumwe mu ba jeune mu gwaruka aha i Bujumbura cy'ukuri nagira mbaze cyane cyane Frederic bamvuga imvira umuntu kuva nk'umuntu ndamuzi cyane muri Fodebu nagenda ngo bati ni kiki mwebwe nk'umugambwe Frodebu umugambwe wa kera umugambwe watsinze ama
muratwumva Lionela
alo
telefone ntiyari kwirakora musubiremo duga ku ijambo
yego nayo ndavuga ati nayo nagomba kubaza cyane cyane uwo nyakubahwa Frederic kumvira ati by'ukuri murabe ikintu cy'ukuri cyufasha igihugu mu minsi mike kandi mu gihe gito cyane mumenye iyo muri ko muraja ndabona neza yuko abanyepolitiki bo muri opposition uvuga radicale by'ukuri yari ibintu bimwe badahuriza ko kandi bafite vision imwe ngerageje kumviriza ama declaration y'umugambwe MSD ngerageje kumviriza n'ibyo bandi abanyepolitiki bo muri opposition
mura urafite murongo utameze neza Lionel nibaza ko twoguhamagara mukanya ukabandanya ico kibazo uratwumva
cyenda kumva neza cyane sinzi ikibazo cyabaye
telefone yawe yari yagiye subiramugerageze n'ivyanka turasura tufuma tugusubira kuguhamagara
ego sozera ariko ndavuga ati ikibazo nagomba kubaza umushinga nkahenya kubahwa Frederic Nkundi Frederic bamvuga inyumvira ni kibazo cereke ya PSP igihugu mubona mwebwe hamwe
bon le turasubira kuguhamagara nibaza ko ico kibazo tutagitegeye neza kuko telefone yawe igumicika reka duhe ijambo wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Evariste mwiriwe neza
mwiriwe ndavumba cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
ndi Bujumbura nashatse mbanze ndamutse uwo mutama numva mwatumiye na mwege nongera ndabaramutsa nongera ndabutsa n'abariko baratwumviriza bose
mwiriwe neza aduga ku ijambo ikibazo cy'umviro
cy'umviro sise mwana cyo tubashima cyane ibyo iyo ntumwa yawe ni ibishikirije mu nama y'umutekano i Burundi hose twarumvise ibyo yashikirije twarabishimye cyane turavye ibyo yashikirije turaje kubyeke amasezerano yarusha bavuga yuko bashaka kuyasubiramo ngo bahinyanyure bisha dusanga ari hamwe boba bariko baragarukana ibintu by'injyane i Burundi turaje uyu mutaba mwacumiye ndamwe ntibamwemera cyane murabona abo baratuye bahunga barabomora baratigiye guca amavukiro abo barazi n'ibintu byerekeye ibyo y'amasezerano yarusha byiza shingiro nibyo igihugu cyubakiye ko gushikana y'isaha nabo bakwiye kuba bari mu gihugu cy'u Burundi ariko urabona barangajwe abo barabizi ko cyane ariko tugaca dutera nyine ahantu je ndi ko batera kamo barazi bumvikane bagondoze impande zose nk'uko nabo kafandi yabishikirije bati bahure baganire tubaye ko tworonka amahoro mu gihugu cyacu kubera turarushe imitima irarushe nibareke guharanira ibiki byabo guharanira guharanira ubagwe kubonye barabe uko bari ariko barabe inyungu y'umunyagihugu ishobora ariko ayo masezerano yarusha ntaryo bigashingiro ubundi bwubakiye ko ariko bareke kuraba ibyabo ibyabo kubita ibyabo n'interano rero navuko hanyuma barabe baze barabe bicarane bumvikane cyane ko twoshya ku matora meza naro mu Rwanda kubera mu Rwanda gogo atabero z'ingani bari barimo icyo bumvikane bagikurikiza mbona ko igihe y'amatora meza y'ukuri
Sri Mani barare turarushe cyane bose tubara. Egome Moshe nahe beregashatsi abarundi bararushe nkuko Evariste ariko arabashikiriza ikintu mubona cokorwa nekiye muri iki gihe ndabona ko ico kibazo coco kisani kitariko kiratora inyishu vuba mu majambo make cyane bose.
Cokorwa nkuko uwo mu nywanyi w'ije America ishikirije nuko nibyo abarundi bararushe kuko twebwe abanyapolitike turabaruhisha. Kaza tuvuga tuti ibi biganiro nabishikirije mu ntango umengo kubera ibyo kafambe yashikirije umengo ibiganiro niho ngiye gutangura umengo ntibyari bigere biba nabamenyesheje ko tumaze inshuro zine zose tuganira tugishikira Arusha imigambo yose ishikiriza ayihagaze duhurira Arusha kaza tuvuga tuti nibyo iko impande uko zimeze ziterane bidashika si byiza mugabo kandi twebwe nk'umugambwe imbere cyona ushyira imbere iyo aheza ry'amategeko n'ukuri tuze turibuka n'akahise Frederic bamuvuga inyumvira ni umushodevu w'indamunyu arazi ibijyanye na kudeta ingene bimeze twe turi mu gihugu ujya munsi ujya kudeta iba tarabwira tuti mbega bikava bigenda gute kandi cyane cyane kibabaje birategurwa n'akagwi gatoyi mugabo ingaruka mbi ni abanyagihugu twe tukavuga tuti data wanje icyo kibazo ni kije mu bindi bibazo twoganira mu byo twoganira mugabo ntitumfate ngo uyu muntu uko yagize kudeta kagira tembaga z'ubutegetsi nibyo harabaye ibibazo mu 2015 bamwe twese twavuga tuti ibintu ntibimeze neza mugabo harabaye sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro irahita irashikiriza ayihagaze ku bijyanye n'ingene amatara yobandanye umugambo wa dosiye y'amatora rero sentare imaze kuvuga twaciye twemera iyo sentare kuko twemera amategeko kafande kindi ashikirije gikomeye ni ikijyanye cy'iwahirizo cy'amasezerano ya Arusha naho rero tumushyigikiye cyane kuko niyo yatumye muno munsi tugera aho tugeze tukumva yuko uwo mushinga nawe atanguye neza twamushyigikira mugabo abantu ntibasi bagenda ngo bategane imitego ngo banaka batage ngo ntitwitaba kandi tumaze iminsi twitaba
kandi nk'uko amakuru ariko yatangaza wabivuga nk'uko kandi umutegetsi yaserukira Uburundi muri muri ONU yabishikirije ku murongo wiwe Twitter kafandu ashobora kuba yaravuze ko aba bagizwa kudeta bagize kudeta batazotumirwa mu biganiro rika mushya nahe bamvuga inyumvira acatangurira ngaho acabandanya kandi no ku kudashikirijwe na Evariste ndabona telefone y'umushya nahe bamvuga inyumvira itariko irakora cyane gose umushya nahe aberega shati nkuko turiko turabivuga hariho amakuru ariko yatangazwa ikana n'amakuru yanditswe kuri Twitter y'umuserukiri Burundi muri ONU avuga ko kafando ashobora kuba yavuze ko ari mu biro by'umutetsi ko abarundi bagize kudeta batazotumirwa muri ibyo biganiro ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki umushya nahe aberega shati
kuba icyo tuvuga kuri ibyo nize narakurikiye na audio y'ibyo yashikirije muri rya raporo muri kuri rya conference nationale koko nibyo yaravuze uko abanyapolitike bari mu buhungiro wo kwitaba ibiganiro mugabo ntiyigeze avuga ko abakurikiranwa n'ibyaha babyitaba twebwe mugabo badafite amahitamo tuvuga tuti nimba koko hari abanyapolitike bava ko bakurikiranwa n'ibyaha yagaho twatse cyo cyo kivugano twese twavuga tuti ibyo kafando yavuze ere ya kafando yaje kubandanya ari bigeze uno munsi tuvuga tuti twari tugeze ko hosohoka ku muri cegeranyo cya nyuma kugira ngo tubabe nyine tugira fede route yo dushikana mu matora y'2020 kafando rero aje kubandaniriza aho abandi bari bagejeje kuko nibaza ko ayo ma deplacement twagize tuja Arusha ama abagize ibiro byo muhuza bazi bujumbura kuturaba nyiraza kwizo bakoze cyari mfaguso naho rero tutavuga ati kafando aje gusubiza ibindi ngute izavuga rero ni natakaye byumvika
yego me mushyana he bavuga imvira ku nkuko Evariste abivuze abarundi bararushe hoko guki muri iki gihe muce muvuga kandi mugira ico muvuze kuri ayo majambo ashobora ko yatangajwe na umushyantaye kafando nkuko yabibwiye userukira Burundi muri yone
ico korwa cy'ikindi nico nyine navuze bose ndetse nabo muhuza bavuga ibyanire bidakumira no kuvuga abantu bose baje mufite jambo avuge mugabo ntantu afite ushaka kuvuga ngo naka ntaze kubera inyungu avuga ati aje iyo abavuga ibyanje reka abantu bose bazi bavuge ibyo ubucamanza n'icyo biga mugabo abantu bavuze twaronsa amahoro ushaka amahoro ibyo bituma mbega umwira mwiruka igihe umugambwe sabana Frodebu wicirwa umukuru w'igihugu yari mukuru wa Frodebu bakica mukuru w'amashini y'amateka bakica no kuvuga barakuri bagaca umutwe inzego z'igihugu Frodebu yagize iki ntiyagiye kuganira nabo kuko nta gaciro k'amahoro ntikabaho amahoro n'amahoro tubwiza kutegera yuko amahoro nta gaciro afise n'ikintu kidasanzwe tubwirizwa kwiheba kugira ngo by'ukuri abarundi bagire amahoro ibisigaye tuzobwira mu nyuma mbwa amahoro yabonetse
hari icyo muvuga ku majambo ashobora kuba yatangajwe na Kafando avuga ko abagize kudeta bagize bakudeta batazotumirwa mu biganiro
ndio ntabyo numvise avuga kandi avuze namuheshe
hariho ibinyamakuru biko birabitangaza muri iki gihe kandi hariho na konti ya Twitter
ibyo binyamakuru jewe ndaba raporo yanditse yashikirije ntaraba n'ibyo yavuze niyumviye ibyo ntabyo yavuze n'ibyo binyamakuru iyo babikuye ntabuhazi jewe ndabyavuzwe
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio hejwe ry'Amerika risamiranya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Evariste Ndikumana muri we neza muri hehe Evariste Ndikumana
ngende bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo
yego ndange kuri mutakumire
murakumva duga ku jambo
murakoze kumva ku murongo
yego urakoze gushima
hamaze yese ndona agomba gandere ha ije nagomba ntanere amenye politiki y'abarundi kubera iyo umuntu agiye ku gihugu ni byiza yuko ajya arumvikana n'abandi nk'uko nyine turabona yuko abanyagihugu batoye kuko turahaga kandi igihugu kiravye mu Burundi nta muntu ashobora gushikana imyaka ijya wari wese bikwiye yuko kumvikana n'abandi ama ndetse bakadusigira niba bigiye ye ndazi yuko ubuye naho bavuga yuko ngo botumira ingabo ani cyangwa bakabarisha icyo mbona kiba kiza ni uko umuntu wese afite ahantu akagishyikira kubera turumva yuko amakuru kuri radiyo ntizeruye akoresha ibintu kugira abantu bose bazi bumvikana niyo ntambwe y'uno munsi nta n'umwe bayishyutse rero icyo bakiza niyo mpanuro abanyapolitiki bose bajye hano muri buri gihe bari musigiye yuko bavuze ubukungu bw'ubukungu bareke kudadada bajye hamwe abanyagihugu turarushye kugira dusigasire mu mahoro kandi umuntu aduga atanasubiye yishyura aduga mu gihugu hose abaduga bashimye abashimye niyo ntwari Federike ndabe bumvikana n'abandi basangiye imigambi bareke kuko iyo mu gihe hatangiye kuba nabi byose bikabiba nabi kandi abo basumire bose ndabasaba ku migambi yabo ntabwo yatangiye kuba nabi kubera imigambi imigambi yazirasambuka bigasindika imigambi tugira imigambi myiza amanasego kuri bato tugeze mu migambi tuvuga tujya mugambi niwo umeze neza murakoze umugambi
murakoze niko na Evariste reka duhe n'ijambo kandi Leonard mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Leonard
mwiriwe n'amahoro n'icyane
muri hehe ga Leonard
n'icyane muri komine Musiri
izina ry'ikirundi Bizimana Leonard muduge ku ijambo kibazo cy'imvuyo
nataka ngukebura leta twagona PNU nziza yuko yo jamuriganiro bagaganira bose atanu mwavuye nimo bakaranyo niho Burundi bwabukiye cyaje mu buryo abanyagihugu bagatekana neza atari ikingwano zaba mu Burundi nibyo Frederike yari yaravugije nibyo kwenayo ibyo bavuga abo muri itona ngo ntibaganire erega basa nuko bari muri leta bo nibareke baganire bose amaturabikirwamo yuko umunyagihugu yohamerera neza ntibuka muri denire jeko nari ifite imyaka itandatu nirwa turibuka kubera intambara yiwe nyene kandi nibwo barahwere barahapfiriye reka yabe iyo yavuga ati nimutse muganire nimworeka kuganira tubatumire ko ubuzigacu ariko igihugu coja mu buryo hama baratumira nibe mande nesenge eka ya Nkurunziza asaba mutora Nkurunziza mu nama nshingamateka umeze niyo batuwe Burundi babarati intambara za turayisezera data ni ubutwa duteye amazi niyo n'ubuko yanka ko baganira nibaganire bose hama turabe mugabo abandi nohanura nabo nyine bagisubire za kuteta babatumiye ntabyo kugaba ngo tugabure ngo amagabura nyama ngo wezaho gusa niba bafate neza bateye amatora bayategure neza barirutse ko ibintu nayo kuma barabiruka ko wapi nibabareke mugabo bagize tudeka nibareke ngo nyakure ngo nibapfe ngo nakiba ngo tukore ngo ngo nubeho bumvikane ku bindi nibamureke hama Denire Brent abeho nika abisira abandi batwana ro mugambi wiwe nta na kimwe cyane abanza babisire mugabe uvuga ngo natumire nabatumire gende ruka
ivyo vyo mu 2000 wari wabivuze reka duhe ijambo rero umushyana ya Bere Gashati yagira ico avuze kubishikirijwe na Leonard hamwe na Ndikumana Evariste mu kanya gato
rega murakoze kwisha shikirije nabo batumire ijo rya Amerika yaravuze neza ko barifuza ibiganiro kandi ni byiza natwe mu muganga w'abasigana bitona nibyo twifuza ndetse wa mbere yavuze n'imigambwe ingene yatatanye nibyo mu Burundi urabona ko imigambwe yose cyane cyane imigambwe yacu y'abasadore yayitona hagiye hari bamwe ibibazo bitewe cyane cyane na twebwe nyine indani mu migambwe twebwe rero mu muganga w'abasigana bitona naho muri zone ya Rugarusera mvuye ubunyene n'ahantu ayo matora y'2015 bari bajuragijwe ubu no munsi rero mu mugambi twashize imbere yo gusubiza hamwe abadasigana icyo turiko turakora kugira ngo turake twakwishyura ubwanyu hama ibiganiro twe turabivuga turabishyigikiye umugambi w'abadasigana itona ni umugambwe wamye mshyira imbere ibiganiro hama mugabo kandi ni umugambwe ushyira imbere iyubahirizwa ry'amategeko twebwe tukavuga tuti twebwe abanyapolitiki nitwogira imyenda muvano y'ugushaka gukumirana kugira ngo tugire ibiganiro bizadushikana ku matara y'2020 ariko kandi twabivugana navuga kandi ibiganiro turimo ni ibiganiro turimo si ibiganiro bigiye gutangura hariho ibibazo twashyikirijwe twishyuye n'icyo kibazo kijyanye rero n'abo bavuga ngo bagiye muri kudeta twumbure byoba mu byo twuganira mugabo abo bantu icyo numva bose bavuga ni uko bemeza yuko icyo kintu kijyanye na kudeta cyabaye kudeta rero mu gihugu cy'u Burundi yavuga ati muri 2020 harabaye amakudeta mugabo twaraganiriye umushinjacyaha Frederike yavuga inyumvira nibaza ko ibihe ntibisa aho tugeze uno munsi na kiriya gihe ntibisa rero turaba mbega ubu no munsi hari impande zibiri zishamiraniye hari abasirikare ba leta ariko bagwana n'abagwanyi hariya mbega ubu mu gihugu umuntu ntashaka kugenda abanyagihugu ntibaza ku mirimo baragenda ariko hari ikibazo cya politiki abantu bakivugana mugabo umuntu ntiyogira kudeta kugira ngo ace avuga ngo ngize kudeta ko yanse nca ntegeza kuganira kugira ngo iyo kudeta yagomba kwishikana ku butegetsi ndabikura mu biganiro icyo muvuga kindi umutumire yavuze ni ibibava ngo itona iri muri leta tweze mu muganga w'agasigana itona ntituri muri leta kuko nta majwi twaronse adutuma turonka abashikiranganji nta mushikiranganji n'umwe dufite muri leta icyo gasambere se mukuru w'igihugu ariho kubera amasezerano ya Arusha rero twebwe ntituri muri leta mugabo turemera ko iki gihugu cyacu cy'u Burundi kizakizwa n'ibiganiro mugabo ntituganire nawe wowe wese ushaka kukononera igihugu kugira ngo ntambara kugira kudeta
ijambo
aje abo bantu turavuga tuti njoba mu byo twoganira hama tumaze kumvikana ko baza baheze baje mugabo nibavuge ngo nibo batangura kuja imbere y'abandi
ego muri kadu hini jambo mushyana Frederic bamvuga inyumvira gica vuze kutashikirijwe nandi kumana na Evariste ndi kumana na Evariste na Leonara basa nabavuga rumwe mu majambo make cyane gose mushyana he bamvuga inyumvira
kinomvise neza ikibazo ndahantu mugwamo
nagira mugice muvuze kuvyashikirijwe na Evariste Ndikumana na Leonara basa nabavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe bakumvikana ikaba kaja mu biganiro Leonara akaba yavuze ko
urumva nanjye nibyo nshigikiye mushobora kwirukana onaka ndamushaka wewe mwirukana kandi uri mu makosa na urafite amakosa uri kuraca imanza ufite amakosa wowe reka kubera kuvuga ngo tundi leta reka jyewe nshakuganira nakananaka wewe urinde kuko ibibazo biriho kandi ibibazo bihari ndashatse niyemere ko ibibazo bihari kuko ibibazo bihari tugomba kwicara tukabikorera umuti kuko abantu bana badusaba ibiganiro kuva kera bagashyiraho abahuza reka bahuza bakorere rero hanyuma haza tubwira bati twebwe turakeneye abanibaze hamba dukuri izondoro mu nzira nkuko turiko turagwamyaga turiko turatangura ibiganiro ibiganiro biriho kandi abashaka kuganira bariho kandi amaze gutanga kuganira bariho bakeneye ko umuhuza atubwira ati ubu rero mwese nimuze ngaha ndabakeneye kuko nibonye n'ijambo baguhaye akazi k'ubuhuza niwumviriza uruhande rumwe kuko leta n'urundi ruhande ruganira n'abandi n'urundi ruhande kiragira kuvuga ngo abareka nabo mbiriza gusumba abandi kuko bose babwirizwa kwicara nawe bakavuga ati jewe uyu ndamwagiriza ibi ndatijandi namwagiriza ibi hanyuma bagafashanya guca urubanza tugatera umuti wo kubaka igihugu cyacu ndashyikiye bya bintu bavuga icyo nanjye kandi cyanemera abantu ntibazi kurondera ibyicaro gukwiranira ibyo bakura muri ibyo biganiro nibemere ko bakurayo amahoro y'abanyagihugu ibyo basambwa rero kandi bemere bati dusambwa ibi kandi turabyemera ibyo byicaro iby'abanyagihugu abanyagihugu bagire akamaro kabo bagire ibibanza byabo kuko twatumiyage no kuvuga iteka ryiwe n'amahoro yiwe ibyo ni ibibanza by'umunyagihugu nawe w'umunyepolitike unana kubera iki
ego mereka
cyo ndiko ndanana nshaka kaba abarutse cyaje hamwe tuganire hanyuma ijambo ritsinde ingufu
tubibutse nshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard Milioneza muzimye iradio ni muzimye iradio unanye ne mwashaka kwandanya ikiganiro zimye iradio
ego me
ego urafite ikibazo rero cyumviro
ego nagomba kubaza ikibazo bambuga nyumvira hari ikintu bavuga ko ari nk'ikinyoma bama bavuga ngo ibiganiro bihuza abarundi cyane bavuga ko ari ibiganiro bihuza abarundi ni ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi kuko abarundi ubwabo abanyagihugu nta kibazo bafitanye nta mutumba uri kw'intambara avuga bati bagomba baba bahuze haboneka amahoro hanaha abaravuga yuko ahubwo bona bugayisha ukuri kuko kuva ibi bigitangura iyo bavuga ukuri ikibazo bafise ntibyari kugera aha iyo bavuga bati hariho imigambi n'iyi babona yuko kumbure badashobora gushika mu nzego bavuga ati aba bantu turabona yuko bitazoroha nyine natwe tujamo ngira ngo bagasigura neza icyo tuma nabo icyo bobafashamo mugabo jese nibaza yuko hariho umurundi w'ukuri umunyagihugu wabatwita abanyarucari baba bafitaniye ikibazo n'abandi kubera ibiganiro byagiye biraba murabizi yuko hariho amoko atahuza ureje sinumva rero ibyo biganiro bavuga ngo bihuza abarundi aba aribo bashamiranye abaribo ahubwo bavuga ati abanyepolitike nibo badahuza kuko ngene batwara ngene bosabikanye mugabo akaba aricyo bogenda basigura mugabo akareka kutuvanga kuko twebwe ubwacu nta kibazo dufitaniye
murakoze Richard reka duhe n'ijambo Jean Ndayizeye icyo kibazo mushyira nahe bamvuga inyumvira aracishwa mu kanya turi kumwe na Jean Ndayizeye muriwe neza
mwateye ni mwaramutsaho ndi
muri hehe ga Jean Ndayizeye
muri Iowa leta zunze ubumwe za Amerika
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
ndamukiriza batumire
barakumva duga ku ijambo
Egome jewe nashaka guhagarara ahanini ku kibazo cy'ibiganiro bamaze imyaka n'imyaka baharirira ko cyo muri Arusha. Ico kibazo ndumva ko kizanye ibibazo biremereye cyane gose. Ikibazo aho kiri ngiki, nta biganiro bikenewe kubera muri Arusha kubera ibiganiro byahereye mu Burundi, kuko byega Abarundi ubwabo mu Burundi nibo bazi ingorane bafise, ni nabo bafise ibibazo ubwabo, kandi uko babigiyemo ibyavuyemo mwarabyumvise. Rero kuri jewe nashaka mpanure abo bantu baguma bavanga ibiganiro muri Arusha, muri Arusha nta mushinga ntahe aca kuganirira mu rugo rw'uwundi mugabo mu gihe biba bitananiranye mu rugo rwiwe. Ibyo ntibibaho na gatoyi. Ku bijanye n'abakeneye ngo kwita mu ibyo biganiro bavuga, nta muntu n'umwe yitwa ko ari umukiriminari akeneye kwicarana n'abantu bariko barabitwarira yuko bakoze ibara mu 2015. Ibyo ntibyigera bibaho na gatoyi. Hanyuma ikindi naco kubijanye n'umutekano, jewe kuva mu 2015 maze kuja mu Burundi inshuro zitanu nkidegembya hirya no hirya, nta kintu na kimwe ndabona kinkorakora kumva z'umutekano muke. Nibareke kubesha Abarundi bibere ku kivi mu Burundi ngo umutekano ni muke, ngo biraca bigacika. Ese ku isi yose haba na muri Amerika wuguruye televiziyo cyangwa amakuru bavuga yuko ahantu kanaka habaye igitero, none icyo gitero cyo mu Burundi bavuga by'amagrenade by'abantu badafise icyo bakora birirwa batondera gutwara gatwe k'abantu bazira ubusa, nibyo bokwirirwa bangaza igihugu cy'u Burundi mu makungu. Mbe mu bindi bihugu ko birirwa baratera nko mu Burayi, mu Bufaransa, hehe na hehe bebo ko batabivuga, mugabo u Burundi ukaba ariko bwirirwa mu ndirimbo byacitse. Ibyo bintu nibareke kwirirwa baratesha umwanya abanyagihugu bibereho mu mutekano mu gihugu, kandi bahanure n'impunzi zahunze bareke kuzizirikira hariya ngo mu Burundi hamaho induru bazira ubusa. Byari byo nashaka gushikiriza. Murakoze.
Murakoze Jean Ndayizeye. Mugabo nuko mwavuze ko abagirizwa kudetara abakriminele muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murazi ko umuntu ataragirizwa eka ubutungane butaramukubita intahe mu gahanga aba akiri umwere gushikaho ubutungane buvyemeza. Honi Jean Ndayizeye. Nashaka rero tutangure duhe ijambo mushika ntahe bamvuga inyumvira, kuko niwe ahandi ni yabajijwe ikibazo, nibaza ko telefone yiwe ifite ikibazo ariko ari mu rugendo, nico gituma telefone iguma icikagurika. Ariko reka duhe n'ijambo Abel Abere gashatsi agira icyo avuze ku byashikirijwe n'abashinjanye babi Richard na Ndayizeye. Richard akaba avuga ko abanyapolitike eka ari ikibazo hagati y'abanyapolitike, kuko ngo bari bakwiye no kuvuga ukuri kuko ngo cyari ikibazo cy'amajwi mu matora. Akaba rero na Jean Ndayizeye arangije avuga ko ivyo biganiro bidakenewe n'ikibazo cy'umutekano ari cyose, umutekano ari wose mu Burundi. Duga kwijambo mushika ntahe Abere gashatsi ku byashikirijwe nabo bashinjanye babi.
Ego murakoze kwishikirijwe nabo batumiriye abashinganawe babiri. Nuko ubwa mbere navuga ko ibiganiro mu Burundi sivy'abanyapolitike ni n'abanyapolitike, mugabo abanyapolitike ahanini baba baserukira abanyagihugu. Ngaho rero twakumva neza yuko ibiganiro by'abanyapolitike twebwe turongwa imigambwe tuba dufise abanyagihugu inyuma yacu. Ibiganiro rero burya abanyapolitike batumvikanye n'abanyagihugu birabashikira. Ariko icyo noshigikira ni uko twebwe abanyapolitike twareka kuruhisha abanyagihugu, tukaganira cyane cyane turarisha ingene twatunganya amatora y'2020, kuko dusigaje imyaka ibiri. Rero ntituze ngango dutegane imitego, hama ikindi twobona ni uko ibihe byakahise n'uno munsi bidasa. Koko jewe ndemeza neza ko navuga ngo byose birera de, mugabo nokwemeza ko mu Burundi nta ngwano ihari n'ibyo twari duhitiyemo. Umunyagihugu amasekitari yose y'igihugu abafunksionere bose n'abanyagihugu buraca bakaja ku mirimo hama bagataha amasanganya araba, kandi birababace ngira ngo Leta ngaho rero yokora ibishoboka byose kugira ngo ishobore gucungera umutekano w'abanyagihugu. Rero aho navuga ko ibiganiro by'abanyapolitike mugabo n'abanyagihugu icyo bibafasha, kuko ejo nitwumvishika kumvira kumvikana kuri federute izo dushikana ku matari 2020 n'abanyagihugu bazotora ko rero ibiganiro kwa kabiri avuga ati ibiganiro nabyo ntibikenewe kuko byose bimeze neza oya ibiganiro birakenewe kuko nibaza ko n'amakarere n'ayamakungu yabijemo kukobera hari ibibazo mugabo kandi icyo ngaruka ko mvuga nuko abaganira dabora baramaze kuganira kuko tugeze ku ntambwe ishimishije kamane tuhabye tugaturugurura ku buryo abo bahagiriza bakurikiranwa n'ubutungane igihugu cyacu Burundi n'igihugu cikukiye twavuga tuti kudeta abagize kudeta twemera abagose muva bemera ngo nibaje mu biganiro nejoro rero umuntu azoca atunganya kudeta hama ace ikunze atari igihugu yase ace avuga ngo biri biganiro iki gihugu cyacu Burundi kizaba kiriho kijya hehe aho rero niho hari ikibazo kudeta turayizi mu 1993 harayigize bica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye burya abantu bagize ingorane n'abanyagihugu abanyagihugu inganda zaratikiye kuko abayitunganije nibahavuye baza gucungera umutekano w'abanyagihugu batari bazi nuko iyo kudeta iri
kurategurwa
umuganga wadafuye mu ifunga tuvuga tuti hasigwa imbere ubutungane kandi abo bantu ni si benshi nibasanga atakiri bakurikirana baheze baze baganire n'abandi hama habaye bari zirezire reka twebwe twamaze gutangura kuganira n'icyo kibazo kije mu byo tuganira hahise bitwaye
ndabona telefone ye umushana y'ibamvuga inyumvira ibandanya kugira ibibazo ko nkuko twabivuze ari mu rugendo ashobora kuba ari muri bya vyuma bi byunguruza abantu ivyo bita train niyoza ko turabandanya ku murondera ariko mukanya ndabona dusigaje iminota 10 twamubona arishura kuri ibibazo byabajijwe na Richard na Jean Daizeye ariko muri aka kanya turi kumwe kandi n'undi munywanyi Claude mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Claude
mukirundo
akazina k'ikirundi
nduwayo
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni kibazo cyangwa igitekerezo baraza kunyishyura atumire
yego
kujya niyumvira ku byerekeye ibiganiro nimba ibyo biganiro biri ko biraba nk'uko byatumiwe n'umuhuza nibaza ko ibiganiro atabizokumira ibiganiro n'iby'abarundi bose atanumwe byokumira atanze kuvuga ngo abagize kudeta jye nibaza ko uyu yaserukiye ni Albert Gashatsi nibaza ko abagize kudeta mu Burundi yaba hariho ubutungane nibaza ko bagoye kumenyekana abagize kudeta nibaza ko ari abo bagasatsi ariko batwara igihugu bidakurikije ibwirwa shingiro ngo nibo bagize kudeta ubwa mbere n'andi abo n'abashatse kugira kudeta aribyo bita kubera abagiriza abo bandi barakwiye gutumirwa mu biganiro kugira amahoro aboneke nk'uko umushinga nawe wavuga inyumvira yabivuze ni bazaga atanu umwe atatumirwa kuko nawe nyine arabizi ubanza yari yarakiriwe kandi n'ubu ntiwari bagiranwe mu isanzwe yaba byashoboka mu Burundi hari hakwiye guhana abantu bose bakoze ibyaha iyo yaba byakunda bohanya abo bose bakoze ibyaha hama igihugu kigatwarwa n'abantu atatu bagirizwa abantu bakavuga ngo hari amahoro mu Burundi nibaza ko iyo umuntu amerewe neza akagenda agatembera kubera we batangorane mu bw'abanyagihugu birwobara hamaze gufone barenga 2000 n'abandi bahohotewe nibaza ko Albert Gashatsi adakwiye gutamba ku mubyimba ku bantu uvuga ngo igihugu kirimo amahoro hari b'abarundi 2000 hafi igice cy'umuriyoni cyahunze igihugu agashaka kuvuga ngo hari amahoro ubu abo bahunze nk'ubu mwumva ko nta matwi bakeneye bumva ariko adakwiyamamaza ntiyari abakeneye ubwo baza bamutore ko ubu mu 2020 niba batarahunguka azoronka amajwi angahe
Murakoze Claude nduwayo mugabo icibonekeza nuko ubu ucufata ugafati ugahindura ibintu ukavuga ko Gashatsi Abel nta hantu na hamwe turumva yagirizwa haba batavuga rumwe na leta cyangwa bavuga rumwe na leta ko yoba yagize kudeta aho nibaza ko uri kuritiranya ibintu Claude ushobora kuba ufite ikibazo na Gashatsi mugabo ibyo si byiza kuri radio reka duhe n'ijambo kandi Jean de Dieu Ndikumana
ndabumva
muri he Jean de Dieu Ndikumana
yere munare cyitoki
murafite ikibazo murafite cyumviro
ikibazo nagomba kubaza ni iki kizanye n'iki kiganiro bibera muri Tanzania.
Yego.
Aragize umuhuza avuga ko ibiganiro mu kwa gatandatu abikorotira hanyuma bikajya mu Burundi. Yega byagenze gute kugira ngo ntibibandanye kugira ngo abice bihagarara mbega ubigize mbega ko n'igihe atumirwa hanze muri Janani urekwa kubera muri Amerika kwa tigabye yaje gusigura ibyo Burundi nyine bimeze byagiye wumva twaba tumwizera ngo ariko aratunganiriza Burundi abarundi ibiganiro ni babiri cyo biri mu Burundi nkuko biri ko byabera mu Burundi kuko hanze ntacyo tuzohaga dukurayo tuvuga ngo hari icyo twiteze kuri benza mwene mukaka.
Murakoze Jean de Dieu kufite imvura mushikirije reka tumwe ijambo mushantaye ya Berga Shatinda bona telefone ya Frederic Bamvuga inyumvira ikigoranye gatoyi nibaza ko turabandanya ndabona dusigaje nk'iminota nk'itanu ariko reka tube turaha ijambo Berga Shatinda yagira ico avuze kubishikirijwe na Claude Ndwayo hamwe na Jean de Dieu Ndikumana.
Nagira ngo kwishikirije na numunye wanyi Claude twebwe yagerageje kumwifatira mu gahanga n'uburenganzira bwiwe ariko twebwe no tuvuga tuti mu Burundi aha ndiko ndavuga mvuye mu Gyarusera ndi Bugarama yaba umuntu yabona amafoto ingene abantu bicaye Bugarama ngira ngo nibaza ko ntawe turiko turatamba ku muvimba kuko natwe turi mu gihugu kirimo gihugu nitwonezerwa no kigo gusaba turimo intambara mugabo twebwe icyo twemeje mugabo adasigana icyona tuzira gushikuza abo bene wacu bari mu buhungiro twama twashikirije ko butahuka mukumbure hariho abikiranya ibihe biheze naho tugeze andi cyo nicyo kibazo dufite ngaha mu Burundi ugashaka gufata igihe cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ugakigereranya n'uno munsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi harabaye ibibazo mu Burundi Bujumbura n'ahandi abarundi barahunga igihugu mugabo uno munsi nk'uko Kasambi yabishikirije hariho intambwe iboneka amahoro n'umutekano turabona ko hariho intambwe iboneka naho rero ikibabaje ni uko hari abanyapolitiki hariho kumbure n'abanyagihugu bavuga nka Claude bagomba umengo bagomba gukamisha ko abo barundi bahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ahubwo boguma mu buhungiro kuko burya barundi bose bo umurundi ahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariko harategwa amagrenade hari ubwicanyi hari manifestasiyo n'ibindi wewe novuga ko ishusho imaje yarafise icyo gihe ari mu buhungiro n'ubu niyo afise twebwe abanyapolitike duciye tuguma tuvuga imvugo mbi ikokeza yuko mu Burundi bicika uwo murundi ntabwo kigira yumvira guhunguka rero tugerageza tuza turavuga ibintu uko biri cyane cyane twumve yuko dutegereza kwitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nayo bava ngo bakuntora twebwe muvuga ngo adasigana itanu tubanze tuvuge ukuntu uko biri hama uwari umunywanyi ari mu gihugu ari nyuma y'igihugu amajwi azoza hanyuma mugabo tureke guhahamura abanyagihugu kujyanye n'uwa kabiri avuga ibiganiro ati yemwe twebwe muvuga ngo adasigana itanu tuvuga tuti byaba ibiganiro byabereye mu gihugu twarabyitabye ibiganiro bibera hanze turabyitaba kandi ibyo biganiro byoba amagiriranire kuko ibiganiro bibera mu gihugu ntibyitabwe n'impande zose hariho abanyapolitiki bari hanze batakifuza ngaha mu gihugureka
ijambo rya nyuma
ibiganiro by'inyuma y'igihugu bikenewe
reka duhe ijambo rya nyuma n'izigimana muriwe neza n'izigimana
amahoro cyane
muri hehe
ego je ni twenye zigimana jolisi nkaba ndi gucumbura mu Burundi
akabazo kagufi umwanya uragiye ufite umunota umwe
yego sakabado nayo mfite icyo navuga ku banyepolitike bamwe bamwe bari hanze y'igihugu na cyane cyane yuko mbabazwa na bene wacu baguye mu buhungiro bariko baramerwa n'umuhungiro kubera hariho abanyepolitike bamwe bamwe bafite imvugo mbi yo kugumura mbere no gutera ubwoba bigatuma na bamwe bamwe urazi yuko hariyo abene gihugu abanyagihugu batari bake bahunze igihugu kubera ibihuha aribo n'ubu gushikisa n'isogonde bavuga bati mu Burundi biracika biracika bagatuma mbere n'uwari yarahunze atagira agatima ko guhunguka. Nagira mvuge ku byerekeye ibiganiro n'ukuri
mufise amasogonde cumi
ego ibiganiro cyose mbona ko byobera hanze y'igihugu nibabizane hano mu Burundi tuganire nawe uwagirizwa kudeta n'ukuri ntakwiye kuja mu biganiro kuri gukubita intwari gukubitwa intwari mu gahanga kugira ngo dusezerere ico caha reko kamere mere yuko bamwe bamwe bamabongera kuronka ubutegetsi
bikiye mu Nizigimana turagushimiye cyane rwose ku cimvira umushikirije turagushimiye mushyantahe bere gashatsi ku vyimvira umushikirije namwe turabashimiye namwe mushyantahe Frederic bamvuga inyumvira ku vyimviro vyiza mwashikirije turashimiye n'abanywanyi wa radio ijwi rya Amerika twadushimiye na Nelson ya dufashije muhiga bw'ivyuma na Fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese cyo timwa duteza amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese